Harrison Kamau, siku nyingine tena ndani ya VOA Express.
Iyi muva ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatatu. Tubibutse ko radio Ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 kuri radio Ijwi ya Amerika. Site yacu ya internet ni wezi3@, radio yacu voa@.com. Muri kumwe na Oriane Itangishaka mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi. Kuko bisanzwe ni wa mwanya wacu saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa gatatu muri isanga yerekeye amagara y'abantu. Ni kuki ubutinyanka bubandanya kuba ikintu cintavugwa? Mwari muzi ko kuba ubutinyanka bugirwa ibintavugwa biri mu bituma bigeme n'abakenyezi bagira ibibazo bikomeye mu buzima, harimo amagara, harimo ingwara mwantunga, ingwara zituma batavyara, ugusiba canke guheba amashure n'ibindi byinshi bisubuza inyuma ubuzima bwabo. None hoko gwiki kugira mu kibano, mu mashure, mu nzego z'igihugu zitandukanye iki kibazo gifatwe nkankama. Nivyo tugiye kuganira hanini mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi. Ikaze mwese, nkuko bisanzwe kuri Facebook yacu murashaka gutanga nimero zanyu tukabahamagara mugaterera ibibazo n'ivyiyumviro. Adresse yacu ya Facebook ni VOA Radio yacu. VOA Radio yacu. Kaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika nkuko muvyumvise ko ari rimbo katwibutse ikiganiro muri isanga ni wa mwanya wacu kuva saa 10 gushika saa 11 muri isanga yo ku munsi wa gatatu tuganira hanini ku magara y'abantu. Ni kuki none ubutinyanka bubandanye kuba ikintu cintavugwa? Mwari muzi ko kuba ubutinyanka bugirwa ibintavugwa biri mu bituma bigeme n'abakenyezi bagira ibibazo bikomeye mu buzima, harimo amagara yabo asinzikara bagatuma bamwe abanyeshuri cyane cyane basiba amashure canke bagaheba amashure burundu n'ibindi byinshi bituma ubuzima bwabo busubira inyuma. None hoko gwiki kugira ngo mu kibano, mu mashure n'ahandi hose iki kibazo gifatwe nkankama, abakeneye ibikoresho babironswe ama bashobore kumererwa neza muri ubwo buryo. Rero rungika nimero zanyu muterere mu kibazo mu kiganiro cy'uyu munsi kugira ngo twihereze hamwe uko iki kibazo cyotorega umuti aho ubutinya nka bubandanye kugirwa ibintavugwa bigatuma abigeme kumbure n'abakenyezi bagira ibibazo byinshi by'ukutamenya bimwe bimwe byo bafasha ku magara yabo. Abatumire buno munsi rero ni Dr. Marius Ndavyengenge, umuyobozi w'igisata cyo guteza imbere amagara isuku mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya sida mu gihugu cy'u Burundi. Turi kumwe kandi na n'umuyobozi w'ishirahamwe Sakode rikora udutambara abambara mu gihe cy'imihango, igihe cy'ibitinyanka. Uyu nawe ni Madame Françoise Nibizi. Bose turi kumwe ku murongo wa telefone. Reka twakire abatumire bacu. Mpere kuri Madame Françoise Nibizi, ndabahaye ikaze mu kiganiro muri isanga.
Murakoze cyane Madame Oriane. ndanezerewe cyane kuba ndi kumwe namwe muri kino kiganiro.
Ego turashima cyane kanya uhayiraza ijwi rya Amerika kugira ngo tuganirize byinshi by'ibyo ishyirahamwe ryanyu rikorera kora kuri iki kibazo n'ibindi byinshi. Hama mpindukire na Kire mushinga ntahe Dr. Marius Ndavyengenge, umuyobozi w'igisata cyo guteza imbere amagara, isuku mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida. Dr. Ikaze neza.
Ego murakoze cyane. Nake nkuko muvuze ndi muganga nkabanyitwa Ndavyengenge Jean Marius, nkaba ndi umuyobozi w'igisata kigeze guteza imbere amagara y'abantu hamwe n'ibijyanye n'isuku mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida mu Burundi. Turanezerewe ku mwanya muduhaye kugira ngo dushobore gutanga umuco kuri iki kibazo kidasanzwe kandi gikomeye kiraba amagara y'abantu mu Burundi reka no ku isi yose.
Ego murakoze cyane mwenti ku igenekerezo rya 2008 ukwezi kwa gatanu nkuko biheruka nkuko umwaka utashe mu Burundi barifatanyije n'amakungu mu guhimbaza uwo munsi wahariwe isuku mu gihe cy'ubutinya nka canke cy'imihango nkuko babivuga mu Rwanda, nakajyo ku mareta ku mashira hamwe akurabira hamwe ibibazo byibonekeza mu gihe nkico na cyane cyane kubigeme. Mpereye kuri mwebwe mu bushikiranganje uwo munsi muwa mwawuhimbaje gute kumbure n'ijambo nyamukuru ryo bajyaravuzwe uwo munsi?
Ego nkuko tuyatabitubabwiye turi mushikiranganje bugeze guteza imbere amagara y'abantu hamwe mbere n'ibijyanye n'isuku mu buyobozi bugeze guteza imbere amagara hamwe n'ibijyanye n'isuku mushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida mu gihugu cy'u Burundi. Uwo mwaka twarashoboye guhimbaza uwo munsi ujyanye n'ubutinyanka ku rwego rw'isi, ariko twe twawuhimbaje nkuko usanga ihimbazwa itariki 2008 z'ukwa gatanu. Twe twashoboye kuwuhimbaza itariki 3 z'ukwa gatandatu bivanye n'ibikorwa byari bisanzwe biri mu gihugu. Ariko rero imbere y'ibyo byose uwo mwaka twarashoboye kugira ibakwe ry'uko iki gikorwa cy'umwaka gihabwa agaciro kadasanzwe cyane, kuko twari dufise uturongoye akari umutambukanyi w'umukuru w'igihugu aho yahagurutse agafata nkama akemera ko ategerezwa kujya imbere abandi bakenyezi mu kugira ngo hashobore gukurwa mwene icyo gifungu nyene kiri ku butinyanka, bigatuma n'abantu bashobora kuba bogira magara ashobora gutosekara kubera bagize bigenderanye n'icyo gihe. Rero uno mwaka twarashoboye kuba twagize umunsi mukuru mwiza cyane, n'imbere yaho noneho umutambukanyi mukuru w'igihugu cyacu yakoze ibikorwa byinshi aho yashoboye gukora ikiganiro ku maradiyo aratanga umuco noneho ibiro by'umutambukanyi mukuru w'igihugu mu Burundi birasubira birafasha yuko hokorwa ninde ubu ishobora kuba ihari n'ubu ishobora gukoreshwa kandi ifasha mu kugira abantu bahimirize ibintu bijyanye n'ubutinyanka. Hanyuma ku bijyanye n'ubushikiranganje natwe imbere y'uko dushobora kugira uwo munsi mukuru twari twashoboye gukora ikiganiro cy'abamenyeshamakuru aho twatanze umuco turi kumwe n'abandi mbere n'uyu mutumiwe wundi turi kumwe ngaha yari ahari nawe nyine aratanga ibyiyumviro byiwe. Ni ukuvuga ngo uwo mwaka byabaye ibintu bidasanzwe kuko byahimbajwe ku rwego rudasanzwe ku gihugu.
Ni byiza cyane kuko igifungu nk'uko ubivuze kiracahari. Ubutinyanka benshi bakabibona nk'ikintu kidasanzwe, ariko abandi bakavuga bati ni ibintu bisanzwe cyane bijyanye n'amagara y'umukenyezi, ahubwo kigomba kuba ari ikintu umuntu akwiye gushima kwa kifise kuko cerekana amagara meza nk'uko muza kubidusigurira mu bijyanye n'amagara. Docteur mpindukiye kuri Madame Françoise Nibizi azwi cyane muri iki gisata cyo kugerageza gufasha ku bijyanye n'isuku mu ishyirahamwe SACODE. Barakoze imyaka yahera byinshi byo gufasha abigeme kuronswa udutambara, ariko duhere ku kuntu namwe Madame Françoise Nibizi mwahimbaje uwo munsi wahariwe kuganira ku bijyanye n'isuku mu butinyanka.
Ego murakoze cyane. Guhimbaza uwo munsi nk'uko muganga Jean Marius yagiye kubivuga, mu Burundi byabaye imboneka rimwe kuko uyu mwaka ubutinyanka bwarahawe navuga gakiniro kuko umutamukanyi umukuru w'igihugu cacu yabaye nk'ubifata mu ntoki twarabonye yuko ari ibintu bimuri ku mutima cyane nico gituma yashimye ko abibamwo no mu nteguro yaratuma abamwegereye bakaza kugira izo nteguro zibe umunsi mukuru zumere neza harabaye ibikorwa byinshi mbere yuko uwo munsi ushika rero nk'uko muganga Marisa bivuze niho narindi na jewe ingozi igihe uwo munsi wari kurahimbazo hama kandi n'iminsi y'imbere yaho ibikorwa byose byari bijyanye no gutegura uwo munsi ego niho nari nibereye rero je kuri jewe uyu mwaka navuga yuko byabaye ibintu byiza cyane bishemeye kuko tubonye ko umutamukanyi w'umukuru w'igihugu cyacu yabaye nk'uwifata mu ntoki burya ibi byose turi ko turavuga yuko ari ikintu kitavugwa nibaza ko bigiye guhinduka mu gihugu cy'u Burundi kuko umukuru w'igihugu umutamukanyi w'umukuru w'igihugu nawe abivugiye aheru akabivuga kandi ahanini mu bikorwa byose byabaye kwabaye nyine gukuraho icyo twita mu rurimi rw'igifaransa tabu dukikuje ubutinyanga ariko muri sakode uretse yuko nk'uko mwabivuze yuko ibijyanye n'ubutinyanka haheze igihe kirekire tubikora twaranezerewe rero uyu mwaka kubona hari intambwe ikomeye cyane tumaze gushika ko kuko muri sakora imico gutatu umuco wa mbere ni kuko ishishikara gukora udutambara abakinnyi bishanka bigene bashobora gukoresha mu gihe bari mu bihe byabo by'ubutinyanka n'udutambara tumeswa umuntu agakoresheje arakamesa akakanikira ku zuba agasubira akagakoresha akiye mu butinyanka hama umuco wa kabiri ni uko ushishikara kugira icyitwa plaidoyer guhimiriza abo bose aho hose hari amashuri kuko mu Burundi haracyari igihe kinini bavuga yuko abana bose ari byiza yuko bajya ku ishuri rero nimba ari cyo kivugwa yuko abana bose bakwiye kujya ku ishuri dushishikara duhimiriza yuko burya nubwo babivuga hari igikoresho bama bibagirira umwana w'umwigeme nubwo bamuha amakaye batamuhaye ibitambaro akoresha ari mu gihe cy'ubutinyanka burya ajya amakaye arasiba gasiba iminsi itatu kandi amakaye ayasiba rero nicyo gituma dushishikara kugira iyo plaidoyer kugira ngo abakorera bose mu gisata cy'imbero bajya bose batanga uburyo bajya bose bahora batanga amakaye bane yibuka igihe cyose batanga amakaye birikwa ko hari igikoresho gikwiye kuba hamwe n'amakaye y'umwigeme iyo niyo plaidoyer dushishikara gukora hama umuce wa kane turahimiriza kandi yuko abana b'abigeme n'abataraza mu butinyanka ndetse n'abana b'abahungu bo kwigishwa ku rugezo rwabo bohabwa inyigisho ku rugezo rwabo ibintu bakwiye bashobora gutahura bakamenyeshwa icyo ari cyo ubutinyanka birababaje cyane kubona hariho abana bagera kujya mu butinyanka atanumwe yabiba yagiye rero dushishikara guhimiriza kugira ngo babyigishwe atarabigeme gusa n'abahungu babibwigwe batahure ko ubutinyanka n'ikintu kiri gitanze n'ikintu mbere cyiza muri sakode tuvuga ko ari cyiza ahubwo umukobwa cyangwa umwigeme atagiye mu butinyanka burya ntiwasimburane rero dushaka ko cyigishwa kikavugirwa ahabona abana bato bakabimenya n'imbere y'uko bajyamo bakabimenya muri iyo mice yose niho dushishikara gukorera kugira ngo ibyo byose izo ngorane zose bijyanye n'ubutinyanka bihere abigeme babe mu butinyanka bwabo mu mahoro n'agateka
murakoze cyane madame Nibizi kuri icyo nyine muvuze cerekeye kudatahura kutamenya si kubana babigeme gusa bavuze ati no kubahungu reka duhindukire muganga adufashe gatonya muganga kuba datahura neza cyane kuba dahagaciro ibikorwa no vuga mu gifaransa biologique igikorwa umubiri uri kurakora kiba kibaye iyo umwana w'umwigeme agiye mu butinyanka ku nshuro ya mbere cyanke buri kwezi haba habaye iki mu mubiri wiwe ugerageje kudusigurira ugerageje gusigurira uwo mwana w'umwigeme uwo mwana w'umuhungu atabiza atabitahura
Ego murakoze cyane. Imbere yo kuvuga ikiba cyabaye kugira ngo umwigeme cyangwa umukenyezi aje mu Butinyanka, mbanze ntere ku bijyanye n'iyi minsi mikuru y'Ubutinyanka bwa mbere, kuko abantu bandi bamenye igituma iba. Ino minsi mikuru iriho mu ntumbero yo kugomba gukura igipfungu kiba gisanzwe kiri inyuma y'Ubutinyanka, hanyuma hakageraho n'abantu bashobora kugira amagara mabivuye kubera bake bigenza nabi, bamwe bamwe mu kwinyegeza. Rero uwo munsi mukuru ukogwa itariki 28 z'ukwa gatanu. Itariki 28 z'ukwa gatanu ntizatowe nk'umuntu ayadutse. Oya, biravuze bivako mu bisanzwe umukenyezi cyangwa umwigeme ajya mu Butinyanka, igiharuro giharugwa ko kugira ngo abubwiyemo abusubiremo barura ko mara iminsi 28 niyo ifatirwa ko ku isi yose, niho hahereye rero ya tariki 28. Hanyuma kwa gatanu nako ntikwavuye ku kindi, nuko twarahariwe dusanga umwigeme ari agiye mu Butinyanka umunyarukije kuvayo amara iminsi itatu, ubutereje nawe akenshi amara iminsi indwi, ubaje rero gatatu gateranya na cumi nena n'indwi utora cumi, kubera twafasha n'ijya abantu babiri ca dushyira hagati tubajya turonka rero igiharuro kigereranye gaca kaba gatanu. Aho waciye haba rero ya tariki 28 z'ukwa gatanu. Ati rero haba habaye ikize ko mwabitahuye.
Yego, twabitahuye ko nk'uko wabivuze ati iminsi 28 watanga itubwiye yuko ariyo umwigeme cyangwa umukenyezi amara mbere yo kuja mu Butinyanka bwiwe bugaruke.
Yego. Nuko rero hanyuma ariko iba cyabanye rero nacyo. Murabizi uko Imana yaremye umwigeme, siko yaremye umugabo. Yamuremye kugira ngo ashobore gufasha gutanga ubuzima, ashobore kuba aho Imana iremera umuntu. Iyo rero umwigeme ari karakura muri utangura kwitegura gushobora gukora icyo gikorwa Imana yatanze, urwo ari igikorwa cy'iteka, ni igikorwa Imana yagabanije ububasha yari itanze, yaragabanije kw'abantu iravuga umwigeme ko ashobora nawe gutanga ubuzima. Rero iyo umubiri utanguye kwitegura guhita utanga ubuzima, hariho ibigenda birahinduka mu mubiri wawe. Mu gitereko rero hariho ahantu aba yari kwitegura ushobora kuza kwakira urubuto rwuvamwo umwana. Iyo rero ukwezi guheze utashoboye gusama imbanyi, bivuga yuko uku kwezi guheze atambanyi ufise cyangwa utagiye muri bamwe baciye cyangwa utari mu bana bataragera gushikira Ubutinyanka, ukwezi umuntu ategereza kugira Ubutinyanka. Mwumva rero ko atari ikintu kibitera soni, ni ikintu cyiza cyane Imana yatanze. Njye mbere murantanga n'akarorero ni nibaza nti Adamu akibaho Imana yaramuhaye umufasha impa Eva. Eva namba bitashize ngo ashike, kuko twibaza ko Imana yamumuhaye ari umuntu akuze, namba atashitse asama inda yaciye ajya mu Butinyanka. Ni ukuvuga ngo rose ikintu giteye ubwoba, ahubwo ni ikintu cyiza cyane, ni ikintu cy'iteka. Ahubwo abantu umuntu abonye Ubutinyanka bwiwe umwigeme wese aza akarumviriza cyangwa umukenyezi, ahubwo abinezerwa kuko ni kimwe mu byerekana yuko afite ibyo Imana yamuhaye bizomufasha gushobora gutanga ubuzima. Nuko nashobora kubivuga.
Murakoze cyane rwose, ndizera ko bitahuritse mu buryo bworoshe. Muri make turaza kubandanya tubiganira ko kugira ngo mwongere ko byinshi byerekeye iki gikorwa cy'umubiri gikwiye guhabwa agateka, kandi kidakwiye kuba ibintazi cyanke ibintu biteye isoni. Hari abanyonyi biradijwe rya Amerika nabo nyine ariko radukurikira bifuza guterera ibibazo cyanke ivyumviro. Mukanya ndaza kugaruka ku mfasoni nibizi atubwire ibindi bijanye n'icokogwa kugira ngo Ubutinyanka bureke kuba ibintazi, bureke kuba igitera soni. Ariko reka mbanze mpijambo abanywanyi nabo nyene, mpere kuwitwa Jean-Claude. Jean-Claude turi kumwe?
Ego ndawumva.
Amahoro neza.
Amahoro amahoro.
Uherereye ga Jean-Claude?
Yewe umuntu cha Bujumbura hano cha Ikiriri.
Ikiriri ku musozi. Ikibazo cyangwa icyumva?
Ego. Jewe dimwe fa buse fa hakuru fa fa rugira mbere ya cyo nere le fara kore jona na gize har gize gihe ro kari tebe ngozi inyige ro byanda bafashe kugira gutahure cyane ibyo bitanu cy'inyanga.
Jean Claude tugikufise ku murongo wa telefone ndumva ko ubushakashatsi mwakoze bwinjiye mu mizi cyane bunonosoye mwo bamwarabusangije kumbure ku rwego rwa leta canke mwabukoze kugira ngo muronke imfashanyo zo gukemura bimwe mu bibazo ubwo bushakashatsi mugiye kuzobukoresha gute, kuko hari gihe twumva yuko abantu bataronka ubufasha ku gwego gw'intara cyangwa ku gwego gw'amashyirahamwe kuko badafise ibyo bitigiri nk'ivyo mwegeranyije, mugiye kubikoresha gute ibitigiri mwaronse?
Muri rusange twagize mu ntumbero z'ibintu bya bintu bikambere duhimirize amadokumento kwita abategetsi mu bya edikasiyo domo ko niba bantu bahinduka byose tugira ngo tugende ubushakashatsi ntabwo duteye ingozi umunsi dushyikiza ibiharuro twatumiye hari waserukiye depe arabyumviriza hama nawe aragira ko abakozi afasha mu guteza abandi hama intumbero ya kabiri ko ari ubwira tushe kwifashisha ibiharuro dusabe aho dukorana mu bandi makredi otariyemu haba mu Burundi cyangwa ku isi yose kugira badufashe guterera abana b'abigeme hano mugambi nubacari naho turashika mu ngiro mugabo uracari muri porosesi y'uko navuga hanyuma mbanahaja duhimirize abategetsi bo muri edikasiyo do cyane abo muri cyane muri depe y'ingozi ko rero twagirwa ubushakashatsi twarikoze kandi
uvuze depe y'ingozi ni direction provinciale ni
dedication.
Urakoze cyane Claude Jean-Claude kuri ibyo byumviro ni byifuzo wifuza kuzobona biva muri amashakashatsi mwakoze. Urakoze cyane gusereka kumbure duhindukire kubatumire turabe ico kugwa mu byo washikirije imbere ko nja kumunywanyi akurikira mpereye kuri Madame Nibizi. Yego Madame Nibizi, Jean-Claude yavuze ikintu gikomeye cerekeye uko kuntu bagiye basanga abo bigeme bakoresha udutambara tudafaditse basanga ibintu birazimvye cyane kugira ngo bashobore kugura amakotex n'ibindi. Aha niho mwebwe muza muje gufasha, namwe mwaragize ubushakashatsi nk'ubwo musanga kumbure ibyo bitigira bimeze uko, mufasha gute iyo mugiye nk'ahantu mugasanga abo bigeme ntibafise ibyo bikoresho? Murabitanga kwa gusa, mubigenda gute muri make?
Murakoze cyane. Twebwe ahanini icigwa twisunganya, Jean-Claude yarakoze icigwa n'ukuri ciza nagerageje kumviriza nubwo ntagenda byumva byose, ariko navuze ko bagerageje gutohoza. Hariho rero n'ikindi kigo cyakozwe na UNICEF, UNICEF yo mu Burundi ahanini arico twama twisonga iyo turiko turavuga ibijyanye n'ubutinyanka. Rero nta kigarutse ko kiravuga nyine ibyo biharuro bigomba gusa n'ibyo yabwiye aratanga, ariko birazwi cyane ibintu umuntu yoninda mbere mu Burundi ko murazi ko abize mu Burundi ari bake, abantu bose abigeme benshi n'abakenyezi bajya benshi benshi baba mu ntara za ruguru barafise ingorane ikomeye iyo bari mu gihe cy'ubutinyana. Izo ngorane ahanini zivuye yuko badashobora kuronka nyine gutambara twiza tw'isuku bashobora gukoresha mu gihe bari muri iyo mihango yabo. Ibyo nabyo ahanini bivuye ku bukene. Ino mu Burundi icyo twita kotex kijya cyitwa kotex ya serviette bamara bagata ubu kigeze ku 3,000. Ibyo murumva ko hari amafaranga menshi cyane, menshi rwose ku muryango. Tuvuga uri mu mama ukaba urimo tuvuge n'abakobwa babiri umva ko ari bihakwa kuri 10,000, ari n'amafaranga menshi rwose mu Burundi. Rero nicyo gituma benshi usanga bakoresheje ibishambara, bakambara ibitenge bishaje, bakambara hari abambara ibibabi, hari abambara abana. Twebwe ibyo tugerageza kugira twebwe sinavuga ko ari nk'icigwa, ko icigwa burya kiba kirafite amategeko gikorwa ku rwego rw'igihugu, kandi hari abaye n'amakonseyo nivo ku rwego rw'igihugu kugira icyo kigwa gitumerezwe neza. Mugabo twebwe icyo dukora aho tugiye gukorera hose, sakode isanzwe ifite amabiro mu ntara 9 z'u Burundi.
iraho dukorera kuko turakorera mu mashuri izo bijyanye no gutinya nka ni proje imwe mu ma proje ya kode icenda kandi ahanini niyo proje nini aho tugere rohose gukorera turakora ikigwa kibanze ni enquête tugira bitwa enquête cyangwa sondage donc c'est pas ikigwa rero aho tugiye hose ibyo turabibona turabona ko abana babuzi ibikoresho bakoresha icyo ni cya mbere abana ntibafise ubumenyi ku bijyanye n'ubutinyanka hama byongeye ko no ku mashuri tuba turiko turakorera ko twarabonye kwa henshi amashuri akagira utuzu twa sugumwe mbega nubivuga gute tudarespekti icyitwa intimite do nk'umwana w'umwigeme nubwo yoroheje itambara akoresha byiza agakoresha akaba afite ikintu cyiza akoresha hariho abahitamo gusiba kubera yuko bavuga bati bujya naho ngenda ku ishuri sindonkaho nihindurira kuko utuzu twa sugumwe bafite usanga ari utuzu twa sugumwe henshi tutagira imiryango ugasanga rero ibyo byotuma umwana w'umwigema avuga ati hako nja kumara amazi bikangumaha rero muri sakode ibyo dukora na bijyanye ahanini no kugira ngo ibyo bintu byose bibeho
niko cyane kuronswa cyane cyane ibikoresho
ego ibikoresho ibikoresho nibyo nababwiye yuko tubikora turabishona aho hose muri ayo madiro icyenda dufite mu ntara icyenda z'Uburundi aho hose harakorerwa utwo dutambaro kandi icyifuzo cyanjye ari jyewe natangije iryo shyirahamwe rya sakode nifuza ko dukwira Uburundi bwose kugira ngo utwo dutambara abadukeneye badushikire bitabagoye
twotwo tugugwa gute
yuko ibikoresho dukoresha kugira ngo dushobore gukora ku gatambara keza kamekwa kakagororwa bishobotse kagasubira kagakoreshwa ukwezi gukurikira dukoresha ibikoresho bigimbye gatoya bisigura yuko ako gatambara tumaze kugakora nako nyine kaza kagimbye kuko murumva ko ari akantu kamekwa umuntu aragasubira agakoresha bisigura umwana w'umwigeme cyangwa umubyeyi umumama arashobora kukambara hagati y'imyaka itatu n'imyaka itanu yarakabitse
koko naho kazimba uragumo koko naho kazimbye ugumo ugakoresha
cya twegera amashyirahamwe amashyirahamwe ajya tubona ariko arakorera mu mashuri tugaheza tukaba muri izo ntara dukoreramo tukababwira ikibazo ko nababwiye ko twama dukora ibyigwa by'ibanze kugira tubone abana b'abigeme badafite ubutambara ni bangahe ubumenyi bafite bungana gute ubuzu bwa sugumwe bafite busa gute bumeze gute rero iyo tubonye abo bana b'abigeme turaheza tukabashyira ku mariste mu ibyo byose tubikorana turi kumwe n'abajejwe indero mu ntara tugashyira ku mariste hama rero tukagira tugashya dutangurayo kudodora muri bajya murajya amashyirahamwe mpuzamakungu
kugira ngo abe aribo babiri
amashyirahamwe atandukanye
kugira ngo abe aribo bariha ubwo buryo bukenewe
ego
hama mwebwe mu bitange kwa gusa
kugira aribo baburiha twe tubikore mugaba burihe ari ubundi urumva tubibahaye ku buntu ko tanga rimwe tukaca twugara ego
n'igikorwa ciza kuko urumva ko muba mufashije kuja kudodora kwa amashyirahamwe akaba aribo bafata en charge bafata icyo gikorwa cyo kurihira abo bana babigeme baba badashobora kuriha niyo kotexe naho yo bizimbye ku bihumbi bingahe bakayironka kwa gusa kandi kaba ari ikintu baguma bakoresha umwanya wose reka mpindukire gato nakira umunywanyi wundi nawe nyina rindiriye ku murongo Cyrilo turi kumwe
Oriane ndi kubumva neza nawe batumirwa
ego urakoze kwihangana gato ku murongo ariko ikibazo cyangwa icyumviye
ndabanza nshimira abatumirwa mwatuzaniye kandi nije mwaganiriyeho ni nziza cyane kuko mu bihe byashize nigeze kubaza bagenzi bawe ku bijyanye n'abatumirwa bari abanyarwanda akazi bari bakoze ibyo bitambaro bifashisha abana b'abakobwa cyangwa se abadamu bajya mu mihango bari babita batangaje mbere ya COVID ariko ntabwo byigeze bijya ku isoko ku buryo niyo byaranagiye ku isoko ntabwo byabaye rusange ku buryo umuturage wese ushobora kuba yabibona. Ikibazo rero nagira ngo mbaze uwo ngo aza uwo mudamu azakora iki kugira ngo byibura Uburundi bwose buzabashe kuba bwagerwaho. Ikindi kibazo ndi kubona ni imbogamizi ku bana b'abakobwa bataganirizwa n'ababyeyi, bataganirizwa batabwira ikibazo ababyeyi babo, ariko kandi nanone n'ababyeyi bakabigiramo uruhare kuba umwana w'umukobwa abaza umubyeyi we amama we ati imihango ni iki cyangwa se ubutinya nka ni iki, akamukwama ngo ibyo ni ibishitani, ngo ibyo ni ibiki, akamubwira nabi. Hari abana rero bibaho bigasa nk'aho bibatunguye kuko urumva ni ibintu abatiteze rimwe na rimwe akagira ubwoba agahangayika, uko kubagira ubwoba uko guhangayika bigatuma abasha no kugira umwanda kubera ko ntazi ngo ni ibiki, ari kumva ko ari uburwa ntamenye ngo ni ibiki byamubayeho, akagira ngo wende yakomeretse mu buryo atazi. Icyo nagira ngo nsabe leta y'u Burundi ariko ubwo na leta y'u Rwanda ishobora kuba kuko ntago iki kiganiro cyumvwa n'abumva ikinyarwanda n'ikirundi aho bari hose, ariko leta ariyo mu Rwanda ariyo mu Burundi ndumva ari ikintu bagomba kuba bakwitaho cyane kuko ni ibintu byo kwitonderwa. Ashobora kuba yajya mu mihango agakoresha ibitambaro bisanzwe nk'igitenge mwabivuzeho kitameshe akaba yakwanduramo nk'uburwayi, bira ni ibintu by'isuku yo kwitonderwa. Kimwe nuko nibyo bitambaro uwo mubyeyi umutumirwa yavuze bari gukoresha nabyo hari igihe ashobora kuba babikoresha babigura nubwo biba bihenze, nabwo bakaba babikora ntibagira isuku ihagije, akaba ntashobora kuba yamesa mu bukene bwe, akaba yamesesha amazi gusa nta sabune, iyo pasi ntayo ari ibintu bakora bakoresha ahantu hiherereye, akaba yabyandika nko mu nzu ahantu hatagira izuba yagikoresha yacyambara nabwo kikaba cyamutera uburwayi. Sinzi rero niba nabwo babasha kuba bagira ibintu by'amahugurwa, ariko ikintu numva ashobora kuba nasaba leta kudukingirizo badutangira ubuntu. Halo,
yego turakumva.
Kudukingirizo badutangira ubuntu bavuga ngo amasita aha nawe ushobora mu Rwanda birahari ku buryo ushobora kuba wajya nk'ahantu ukaba tubona tura nk'ahantu na kotegisi numva bazishyira ku buntu kuko bazi kureba umusoro mu Rwanda baravuga ngo nta misoro igiciro kimanuke ariko cyarushijeho kwiyongera zirahenze, natekereza atari mu Rwanda gusa no mu Burundi kandi ni ibintu bijyanye no kwita ku buzima bw'umuntu, numva rero bashobora kuba wabishyira ku buntu hanyuma leta akaba yizajya ibyishyura kuko abaturage ntabwo ari aba ntagara umuturage n'igihugu ntabwo ari uw'umuntu ku giti cye.
Yego,
leta nireba ukuntu yabyitaho bake nk'abo ngo bashora bakora ibyo bitambaro leta ijya ibishyura hanyuma u Rwanda ndetse n'u Burundi n'isi yose muri rusange umubyeyi umwigeme babashe kubahwa babaje kuko bira ni ibintu bifasha nkuko uwo muganga abivuze ibigaragaza umuntu muzima. Hari abantu batajya ikibazo nagira bamaze muganga hari abayijyamo bagataka bakaribwa, hari n'abayijyamo ntibaribwe nube wanabimenya biba byatewe n'iki. Icyo kibazo aze kukisubiza. Murakoze cyane.
Urakoze cyane nawe Sirilo ngaho mu Rwanda, ibibazo byiza cyane. Mpamagarira ahubwo abigeme n'abakenyezi nabo nyine bahamagare baserure ibyumviro byabo kuri iki kibazo canke ibibazo kuri iki kibazo kuko birabaraba ni kiganiro kijanye n'amagara yabo. Ariko mpindukiye kuri muganga nkuko Sirilo yari karabivuga adufashe gato cane cane ko ari no mu bushikiranganje tugize amahirwe ko ari no muri leta ashobora kuba afise amakuru yerekeye ico leta yoba ari kirategekanya gukora. Ndamubaza nti noneho ko gukiga muganga kugira ngo ikibazo c'amagara yabigeme ajanye n'ubutinya nka gifatwe nka nkama ku rwego rw'igihugu ntibabandanye gusiba abana ku ishure guta amashure, mubona ho kogwa iki amategeko canke kubaha ibikoresho nkuko yose rero abivuze kwa gusa nkuko batanga amakapote ubibona gute ga muganga?
Yego murakoze cyane. Mbanze mere nk'usaba imbabazi kubera sindi ko ndumva neza amajwi yanyu ariko izo biracika.
Nta kibazo, nutavyumva ndaza gusubira kubisubiramo. Nta kibazo
ikibazo uwa hanyuma bagize nico nashoboye kumviriza nka Jean Claude numvise bikenyi nivyo mugenzi wanjye Frasave yavuze nta byinshi numvise ariko ikaba gije ati none ko hari abajya mu mihango kuko bavuga mu Kinyarwanda hanyuma bakagira ububabare niko ni kumwe nababwira nti umubiri uri kuritegura uri kuritegura kwakira no gushobora gutanga ubuzima muri bibi w'umwigeme iyo ukwezi guheze rero ntibibe hariho akabiri k'indani mu gitereko gaheza kakavako kaguye kuba gasohoka niho mubona ajya amaraso mucamwumva yuko iyo kavuye ko amaraso arinze ava bivuga ko ari hantu haba hari nk'ikintu twakwita ngo ni nk'ikiguma iyo kiguma rero kirafise inkabuzo umubiri uje urasohora kugira ngo bihere n'ingoga noneho biheze n'ingoga asubire amere neza ariko muri uwo mwanya urumva ko abantu batameze icyo kimwe hariho bishobora kubabaza ahantu hose uba wakomeretse urazi ko bababaza niho hashobora kuva bwa bubabare cyangwa n'ibyo bindi bishobora gushikira umwigeme cyangwa umukenyezi ariko rero cyangwa twebwe mu bushikirangange bamagara y'abantu mu gihugu cy'u Burundi ntiturega n'amaboko kuko duca dusaba yuko uwo bishikiye nk'uko ntava ajya kwitura abatari bo bamuhanura ibitari byo nk'ibyo bimwe biba turumva akayitura ivuriro amavuriro ngaho iwacu aragwiriye ku buryo nta imicyumba yose irika amavuriro aheza akitura ivuriro bakamufasha barabimenyereye bakamuha imiti yo kugira ngo ububabare bugabanuke noneho awufashe nk'iminsi ibiri cyangwa umwe guhera umwe ibiri kugira ngo ububabare bwagabanutse hanyuma agaheza akabandanya ibikorwa yari ariko kandi neza cyane iyo yashoboye kuronka twa dutambara ashobora gukoresha rero nk'uko mwari mwana mubivuga burya ubutinyi tubivuga ubutinyanka buriko igipfungo cyinshi niho nanahera n'izi ngiye kwishyura kuri ikibazo namwe mwari mumbagije ntahera n'izi ngorane zituma umwigeme cyangwa umukenyezi ari mu butinyanka usanga iyo adafite ubumenyi bukwiye ibigenza nabi ugasanga bishobora kumuzanira indwara murayizi umuco nyafurika mbere n'u Burundi wacu hariho ibintu duheza tukitondera bitavugirwa igihe kanoneho n'Imana mu kubirema murabona yuko igihe yarema igitsina ntiyagishyize mu kiganza ntiyagize ku munwa ntiyagize mu maso abantu bahita babona ikintu gisanzwe kinyegeje yere igitsina ari kinyegeje ni ukuvuga ngo ntuheza ngo kijyanire hejuru ku buryo ntihacaza kinyegezwa rero icyo kinyegezwa uko tuheza tukabigenza bisaba yuko tudahava ngo dutakaza umuco kuko igihugu gitaye umuco kuko abanyarwanda bivuga agahugu gataye umuco ngo karacika urumva yuko tugumana umuco wo gushobora kuba nubwo twogira ibijyanye n'ubutinyanka hariho ibanga tugumana rero ni muri iyo ntumbero umutamukanyi w'umukuru w'igihugu yarasabye yuko noneho yarahimirije kandi abivuga ashimitse yuko umugwiza ikiganiro mu miryango mbere bwobwo abavyeyi bose bamenye yuko ubuzima bw'abana bubaraba yaba umugabo yaba umugore bose burabaraba aho uza gusanga iyo abantu bagomba kuvuga ibintu bijyanye n'igitsina gore akenshi abagabo baca bikumira ngo ibyo ngo bagira avuge bya bintu by'abagore oya kuko mwabajya abagore mwabajya abakenyezi bajya bigene harimo abana bawe bikenerwa ko ukurikirana ibintu byabo umaze kubizirana ukabimenya ntawe utanga icyo adafise umubyeyi ntazoba atazi na kintu na kimwe kubera yagumye akwepa ntabyumvirize hanyuma ngo agire icyo abwira umwana wiwe birasaba rero yuko haba ikiganiro mu kiyago mu muryango kugira ngo umwana ntazafatwe na bwa butinyanka bumufate w'umutungo nk'uko abanyarwanda babivuga bumufate igikubi rimwe na rimwe ngo ave ahamuka kuko biratera ikibazo iyo ubibona nk'umwana agiye abona ava amaraso ntazi aho yakomereza n'umuriye n'ikinuma abona ati njyewe ndapfuye muraza umuntu abonye amaraso amuvuye ko ni ingorane na cyane cyane ava ahantu atazi ibyo ari byo bisigura ngo rero byabaye byiza umubyeyi yaba yarizi agahita agabwira abana bakamenya ko hari ibihe bari kubaregereza hanyuma niyamara kubyegereza iyo afise umuco yahawe n'umubyeyi bamwe bikikamukiza ibintu bitajyanye bavuga byinshi cyane ntuvugira ngaha ariko iyo yaronse umuco ahawe n'umubyeyi birafasha yuko
nawamenye ingene yigenza rero umukuru w'ibiranga mutamugaje mukuru w'ibiranga sabye yuko ico ganiro mbere icyumvizwa hanyuma arasaba yuko nkuko umugenzanje na byumvise gato gato nubwo byagenda biracika Françoise yabivuze udukoresho mbere n'uwo muhaje kuvuga ubunyene yabivuze udukoresho turagoye cyane turakunda kubura ugasanga kubura mubwo turadimba turadimba hariho n'abatazi ko turiho hanyuma bagaca bakoresha rimwe rimwe ibintu babwiranye hagati yabo bimwe bimwe usanga bishobora gutera ingorane ku magara yabo rero umutambukanyi mukuru no muri iki gihe nyine yarasabye yuko yarahimirije ko ntasaba ujya arahimiriza cyangwa agategeka yahimirije yuko hogwizwa amashyirahamwe ashobora gukora n'uko dutambara dufasha mu gihe ari umuntu ari mu butinyanka agashobora kwitenga neza ntagira ibibazo byinshi ariko tugiye tugwijwe rero natwe kugirana n'amagara y'abantu ngo twicare turiko turategura yuko dutegerezwa gutanga ibyo umuntu uwo ari wese agomba gukora mwe nako gatambara yisunga kubera yuko tutabigendeje gutyo mutambukanye mukuru bwasabye yuko
amashyirahamwe ashatse gukora kwikika mu kiza ngo baronke amafaranga ugasanga ntibabikoze neza ego birumvikana kandi
babikore bafize ibyo bakurikije usaba rero ko mwico gihe bazashyize nicyo nokwita igitabo kibaye kibereka duti bikintu gukoresha ibi n'ibi n'ibi hanyuma mu gihe babikoreshereje rero mu kibano hafi yabo ibyo biheze bifashe yuko babandi bose bashobora gushikirwa bakaronka utwo dutambaro udusanzwe duhari nako tubikwa muri leta noneho byari byanatanzwe ko umuco bibagijwe n'umutambukanyi mukuru w'igihugu ati none bizogenda gute baravuze bati ibibazo turabizi kandi biriko birigwa bizogera igihe bitoregwa umuti burya icya mbere gishoboka ni uko imbere ko umuti uboneka nuko ikibazo kibanza kuvuga
ego cyane cyane nk'uko wavuze muganga murantunga gato nongere nakira abandi banywanya ariko wavuze ibintu bikomeye cyane nifuza ko twosubiramo gato ku bijyanye n'ikiyago hagati mu miryango ni ikintu gikomeye cyane nk'inyishu mwavuze kandi yuko ibibazo by'ukubabara harimo ukuba umuntu afise igikomere indani ico cyari kintu gihambaye cyane nibaza ko abantu bakwiye gutegera kugira ngo bihanganishe uwo muntu abari mu butinyanka ariko reka mbandanye nakire ku murongo wa telefone abandi banywanyi bishwe cy' America Burundi ndabona kuri Facebook izina ryawe ni Burundi ariko uratubwira akazina kawe kaze neza mu kiganiro
amahoro cyane
nuraho urakomeye
aho amazina ni Muhigwe
Bujumbura ego
fasha ngo ibisho biterere mu kiganiro
tuka ku ijambo
murakoze kuva icyo kibazo ni kibazo cy'inkora mutima ariko kandi gikora ku isuku nuko mu cyane cyane mu Burundi mu maprogramu y'amashuri bohera kuva mu wa mbere gukomeza bagashyiraho icyo kigwa cy'isuku amashyirahamwe ndetse n'amashengero nayo nyine agashyiramo icyo kigwa cy'isuku kuko isuku riba rijyanye n'ibyo byose tuba turiko turavuga
ego cyane gose murakoze cyane ego murakoze
murakoze namwe
reka mpindukire nakire n'uwitwa Daniel ku murongo wa telefone turi kumwe ga Daniel
turi kumwe gatanu kuri gatanu
ni byiza cyane amahoro neza
amahoro amahoro
kibazo cyangwa icyumviro
so nge numvishe nabonye topic ari kiri mu kirundi mwadufashe mu kayi translating mu kinyarwanda
Daniel kirundi ni kinyarwanda nibitandukanye cyane niwatahuye mwiki
kabonye hari igitandukaniro rwose
ubutinya nka n'imihango
imihango
ibibazo bijyanye n'imihango kubera iki hari cyuka ku mihango kubera iki ari ikintu kiciki ntavugwa ibintu binyegezwa kandi ari ibintu bijyanye n'amagara y'umukenyezi n'umwigeme ikibazo uwo ubona muganga canke madame Nibizi Françoise ari karafasha mu bijyanye no gutanga dukoresho muri iyo mihango ico bari ikihe iki kibazo ubona coke mugwa gute kugira ngo ico gipfungo kihave abantu bamenye yuko ari ibintu bisanzwe umwigeme ashobore kuja ku ishure yisanzuye batamutetereje canke ngo ashobore guta amashure ngo kubera ico kintu kimubaye kuko kandi ari ikintu gisanzwe
yego Yego murakoze cyane. Uretse naho handi ariko twe nk'inaha mu Rwanda ndavuga aho mperereye mbere Nyamasheke mu burengero bw'u Rwanda. Usanga ikibazo nk'icyo twe twagiteye umugongo kera. Ubu ntago bigikanganye ntago biteye ubwoba mu Rwanda icyo kibazo bagishakiye umuti kuko ubu ngubu ku bigo by'ishuri buri kigo cy'ishuri usanga gifite icyumba cyitwa icy'umwigeme cyangwa icyumba cy'umukobwa. Usanga nyine ibyo ngibyo ibibazo nk'ibyo iyo umwana agize ikibazo umwigeme umukobwa ahita ajya muri icyo cyumba akisanzuramo usanga nta bibazo byaba biracitse birimo. Mu Rwanda hoho icyo cyumba kigezeho rwose bagishakiye umutirambye. Icyo cyumba bita cy'umukobwa usangamo ibikoresho nkenerwa isabune, kotegisi, ibyangombwa, amavuta, amazi.
Aho ni ku mashuri ga Daniel. Aha bari ku ishuri.
Sorry?
Aha bari ku ishuri.
Ya, n'abari ku ishuri. N'abari ku mashuri. N'abari mu mago yabo babakangurira amasuku. Mbega icyo ngicyo nko mu Rwanda usanga cyarakemutse pe.
Ni byiza cyane. Umva icyumba cy'umwigeme. Icyo ni icyumba cyiza cyane. Urakoze cyane Daniel.
Murakoze.
Ego mpindukire kuri batumire bacu ikintu cy'isuku cavuzwe cyane kumbure ngarutse kandi kuri muganga mbere ko mpijambo madame muganga ico kintu cerekeye icumba cy'isuku canke ico cerekeye ico kwigisha ababana kuva mu mwaka ya mito cyane bakiri mu ishure co bari kintu bushikiranganje biko buri yumvira kuzoshira mu mashure cyo bakiganirwa ko mu bushikiranganje kuko isuku n'inyigisho birajanye.
Ego cyane murakoze. Ibavuze bakora mu Rwanda mbanje ahubwo kubatera intege no kubashimira mu gihe babikora gutyo kuko bihuye n'ibyo ngaha iwacu mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya SIDA dusaba. Tugakorana n'ubushikiranganje bw'indero aho dushobora gufashanya kwigisha ko ari amashuri turagira ingendo ku mashuri tukigisha abayobozi n'abarezi ibijyanye n'isuku. Iyo tuvuga rero isuku ntituvuga iby'ubutinya nka gusa ariko hariho icyo dufatira ko twita programme école à trois étoiles. École à trois étoiles ni ishuri igomba kuba ifite ibintu bijyanye n'isuku bitari bike. Birasaba yuko mu iyo shuri bifite akadukutu twasugumwe tumeze neza tw'abahungu n'abakobwa dutandukanije. Ntidutandukane gusa noneho mutwe abakobwa akaba ari ahantu umwigeme ashobora kwitunganiza ko kugira cya cyumba ashobora kujya kuruhukiramo birimo muri kora tubaze tware mu mubu agendayo ari uko yashoboye kwigira kugira rya suku. Rero birasaba ko ashobora kugenda mu kazu ka sugumwe ugasanga hari amazi n'isabune kandi hariyo n'ibindi bintu bishobora kumufasha kugira ngo ashobore kugira rya suku.
Ego
ashobora kuruhuka mu
ego
ego hama kandi mu Burundi
ni byiza cyane kumenya ko la trois étoiles ko bihari ni byiza. Hama madame nibizi mwebwe turumva ko mudatanga utwo dukoresho gusa utwo dutambara n'isuku muragigisha iyo muri ko murigisha bigeme bijanye n'isuku cyane cyane mu bihe by'ubutinya nka mu bigisha ikineza na neza bavyakira gute iyo muri ko murabafasha.
Ego murakoze cyane. Ibyo tubigisha burya mu Burundi ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bufatikanije n'ubushikiranganje bw'intero barashyizeho urutonde rw'ivyigwa byigishwa muri icyo muganga Marius yarahije kuvuga école à trois étoiles. Muri école à trois étoiles harashyirwaho icyo bita ama club de santé. Muri ayo ma club de santé rero niho baheza akigishwa n'uwitwa umutantine. Iyo ni sisiteme ni ibintu ubushikiranganje bw'indero buri hamwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwashyizeho kandi biri mu bitabo byemejwe ku rwego rw'igihugu. Rero ibyo tubigisha twumva ngo ni ibyo twihindira ni ibintu byanditswe mu bitabo ibitabo abahinga baragiye hamwe mbere n'abakozi ba SACODE bari batumiwe mu kwandika ibyo bitabo. Rero ibi tubigisha byinshi cyane sino bivugira ngaha ngo nabihezemo ngabo ibyo bitabo mushatse ko tubibereka tubibarungikira. Hariho igitabo cy'umwigisha, hariho igitabo cy'umunyeshuri. Ibitabo rero kugira byashyizweho kugira ngo ujya abakorera mu mashuri ntibabikore uko bashatse bakore ibintu biri ku rutonde kandi ibintu bizwi ku rwego rw'igihugu. ahanini ibyo tubigisha nibyo harimo isuku rijanye n'umugihe cy'ubutinyanka ibikoresho bakoresha ndabona turababwira ubutinyanka ni iki ubutinyanka buzajyari ubutinyanka babwifatamo gute bakoresha iki ikizira gukoresha isuku rikwiye ikizira gukora mu gihe cy'isuku turabahimiriza yuko kizira ko gisabuni nk'ako n'akarorero mu gihimba kirondoka ko igihimba kirondoka kuko gikozwe kiriyoza boza inyuma gusa ntiboza indani hama kandi tukabahimiriza dutambara abakoresha bajya bakoresha agateka akajya gatambara gakugwa muri sakode turabigisha ingene bakwiye kukamesa amazi meza n'isabuni bakakanikira ku zuba ibyo byose hariho uwavuze avuga ati ku inyigisho zirajyana nubwo gutambara ego cyane turabigisha tukabigisha rero n'inyigisho dingene n'abahungu kubigisha kugira ngo ibyo bintu byose bijyanye n'umuco w'ikirundo kuko ahanini ibyo byo kutavuga cyangwa by'imiziro bikikuje ubutinyanka ahanini biva mu muco w'ikirundo rero turabigisha yuko ubutinyanka tumukoshi ubutinyanka n'agateka ibyo bavuga ko umukobwa ari mu butinyanka kizira ko anywa amata kizira ko ajya kumwonga kizira ko acyo mu murima w'amatomati kizira ko yegera abarobyi muri make kizira kwabaho
none ibyo byavuye hega madame tukiraho nyine ibyo byoba byavuye hehe ibyo bya kirazira ibyo bintu byoba byavuye hehe ko kizira nko kujaba kumwoga
ibyo bya kirazira biva mu mico y'ikirundi urya mu Burundi kandi nibaza ko cyo kimwe no mu Kinyarwanda ko naragiye mu manama menshi aho harimo abahinga bakora muri ico gisata harimo abavuye mu Rwanda ahanini mpora numva ko dutangiye imico umuco n'ibyo zina ryonyine kuvuga ngo ubutinyanka sizina ryiza urumva bavuga ko kigira kwegera inka mbwaha nini umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarabisiguye ko ari kubera yuko bavuga ati umukobwa ari mu butinyanka akaba afite isuku rikwiye ariko ibyo byararenganye
ego
kwigisha abantu kugira isuku
kumbure n'izina rikwiye guhinduka
ngo n'ubutinyanka birondereye irindi zina ego
reka mpe akanya
inyigisho nibyo nkababwiye mfite ibitabo kandi ibitabo byiza byanditswe n'abahinga byerekana neza ku rutonde ingene inyigisho zigenda
urakoze reka urakoze cyane turiko turagerageza gusozera gato reka nakiri umunywanyi wa nyuma kuri ku murongo wa telefone yitwa Marcel Murantunga Marcel mu majambo make cyane ikibazo cyangwa icyiyumviro
yego murakoze mbanze mbira batumirwa ko ndi Kigali mu Rwanda ni kuvuga ngo iyo rero dusanga kubiceceka hari ibintu byinshi byagiye biracika buhoro buhoro ntekereza ko ariho byatangiriye ubu ngubu hari imico ya kera ya Kinyarwanda cyangwa y'Ikirundi bitaga gukuna cyangwa guca imyeyo ibyo ntabwo ari ibintu umubyeyi yaganirizaga umwana ahubwo hagati y'abana nk'urungano ubwo barabiganiraga bigatuma umwana yungukira n'ibindi
ego
ariko haje icyo twita iterambere bimwe bisa nk'ibimangatanye ubu nibwo abantu bongeye gutangira gusa nk'ababibyutse uri umukobwa muri za 80 atandukanye n'umukobwa wo muri 95 kandi uwo muri 95 nawe atandukanye n'umwana w'iki gihe 2015 kubera ko habaye n'igihe kibaye nk'ikize nk'agahuge ubu mu ikoranabuhanga rero abantu basa nk'abongeye kuvumbuka baha agaciro bya bintu bari baragiye ariko byose bikaba bipfira mu rugo ababyeyi ntibatinyuke baganiriza abana yaba umugabo yaba umugore nta n'umwe udafite uburenganzira mu burere bwiza bw'umwana we
murakoze cyane rwose Marcel urangije neza dusozera ikiganiro uno munsi aho twako turagerageza kuraba ukuntu icyuka n'igitutu kiri kubijanye n'ubutinya nkaco hava kugira ngo umukenyezi umwigemesha ku nkamagara meza muri ico gihe cy'ubuzima bwabo reka nshimire cyane abatumire bacu nshimire muganga Darius ndavyengenge umuyobozi w'igisata cyo guteza imbere amagara isuku mu bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu no kugwanya sida anongere nshimire na madame Françoise Nibizi akaba ari umuyobozi yanatanguje n'ikigo Sacode gifasha gutanga udukoresho two mu gihe cy'ubutinyanka dutambara two mu butinyanka ndabashimira namwe mwese mwaterereye ibibazo n'ivyumviro vyiza cyane abanywanye bacu kuri Facebook n'ahandi hose. Ndabashimiye cyane, ndabifuriza umunsi mwiza mwese mwari muri kumwe na Oya Nitanga Ishaka. Ndashimiye na Nadia Taha twari turi kumwe muri kino kiganiro dufasha kwakira abanywanye b'ijwi rya Amerika. Tubararike mubandanye mwumviriza ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Site yacu internet ndayibibutse ni wezitatu akaburungu radio yacu voa akaburungu.com. Murakoze mwese.